aye 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 yo ibaso mfise mengo nije nishe yetu umengo nije narungurutse Maria muri dushe nogira guta kabiri nkica mamare nawe yongiye mu sheri nacho nanse nacho nanse nacho nanje unvirize indani yanje ndemeni yanje siniteguye ubwazi ubuzima bwanje kuburara kuri cyewe ni make buri munsi mfite ibibazo nk'uwafaka yari wakigera nyanja nta kazi nta buryo yewe simboni noti buzi ibiryo ndaruko ndi umunyu n'ubugari nyeninzo ashaka ikora nyaniza buri munsi kwa muragane mwibutike mfise amadeni menshi ubuzima burandenze nk'ipantaro ya kigingi cyewe nyene birangoye arakano nonke y'ubundi na muhungu hafi yawe yapfuye muri ino minsi uvuge ko arinda yiwe nyene ari munda yisi nta mugabo mu ikomine yapfuye muri ino minsi uvuge ko arinda yiwe nyene ari munda yisi ndabizi sheri wanje none tubikore gute ko ari wowe wabitumye kuko iwanje ndamutsa we nyene kandi hakanye ndabizi bati wanje kubivugavuga cyane kwari wowe wabitumye kuko iwanje ndamutsa wambaye miniyo nyene icyo kiri kibaji w'ikibaji usanze soft ya kabiri si barafu koroshe nka biskuti ubuzima bwanjye ni igikapu tokinisha basiketi ubuzima bwanjye ni kiratu tokwambara buri munsi nsaba imana bitungane wihangane niwa nkumbura ni wowe mukombozine nawe uzo gusubirira sinzohungira ikigali sinzohungira kampala menyere hafi yawe ngiye kure nosara kuma ndiva mu biganza vuba nsoronka amahera ninaronka agafaranga n'ukuri tuzogasangira eko kashi lumi kashi nuzigere zugara kwesa flash be inoti nusigere zibura na muhungu hafi yawe yapfuye muri ino minsi uvuge ko arinda yiwe nyene ari munda yisi nta mugabo mu ikomine yapfuye muri ino minsi uvuge ko arinda yiwe nyene ari munda yisi ndabizi sheri wanje none tubikore gute ko ari wowe wabitumye kuko iwanje ndamutsa we nyene kandi hakanye ndabizi bati wanje kubivugavuga cyane kwari wowe wabitumye kuko iwanje ndamutsa wambaye miniyo nyene amashuri sinari bwayaheze akanoti sinari bwagafate agatahe sinari bwakabone nawo gwari umutwe n'ibinini bisaba mone ishavu ry'umubyeyi riririkwa ntirirara genda ubatera agahinda urire unasarara ubabwire konyerera ubuhiye ariho ndara naho mbameze ubwatsi n'abanyu bameruka kera ndazibazo gukundira ndazikwari ugushavura genda ntugire ubwoba ndazibazo gukundira kuri umwana yubaba zifata nkatsinda gukora ikosa sikosa ikosa subira ikosa na muhungu hafi yawe yapfuye muri ino minsi uvuge ko arinda yiwe nyene ari munda yisi nta mugabo mu ikomine yapfuye muri ino minsi uvuge ko arinda yiwe nyene ari munda yisi ndabizi sheri wanje none tubikore gute ko ari wowe wabitumye kuko iwanje ndamutsa we nyene kandi hakanye ndabizi bati wanje kubivugavuga cyane kwari wowe wabitumye kuko iwanje ndamutsa wambaye miniyo nyene
hasta la victoria siempre.